Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Programu kije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
U Burundi ntibwigeze butangazwa n'icegera nshashikirije uno munsi kuko ataho gitandukaniye n'ibyari byashikirijwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze.
Uwo ni Ambasaderi Renova Tabu aserukira leta y'u Burundi mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe agateka ka zina muntu i Geneve mu Buswisi.
Ibyo byose bakaba berekanye yuko amatohoza amaze kugira bamaze kuronka n'abaza kubabwira ingene ubwicanyi bukorwa, babona neza yuko harimwo bamwe bamwe mu nzego za leta.
Uwo ni Maitre Armel Niyongere bavuga ku cegeranyo c'intangamarara ca komisiyo ya ONU ijejwe amatohoza ku Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikaye amaradu tutanguye ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Waramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze abiri. Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, we n'abandi bahoze ari abakuru b'ibihugu icyenda bya Afurika bateye kamo Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu kugira igihugu gitekane. Ako kamo katewe kandi na leta yiwe, abatavuga rumwe nawe, abanyagihugu b'ico gihugu hamwe n'amakungu asanzwe ariko arafasha ico gihugu kogorora. Babivuze bisunze amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko n'abafise uruhara mu bibera muri ico gihugu yarahagarariwe n'abepiskope Gatolika muri Congo, yatumye ayo matora yunguruzwa mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Barashima iyo masezerano yatumye igihugu kitagwa mu manga inyuma yaho ikiringo cy'amatora cyari gitekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu mpera z'umwaka wa 2016 kirenganiye. Ariko bafise amakenga ko ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ririko rirahura n'imbogamizi, ku buryo bafise impungenge ko by'ukuri no mu mpera z'uyu mwaka ayo matora koko ashobora kuba. Uretse Kofi Annan, abandi bashize igikumu kuri urwo rwandiko ni wahoze arongoye Benin, Thomas Boni Yayi wahoze arongoye Ghana, John Kufu Thabo Mbeki yigeze kurongora Afurika y'Epfo, Benjamin Mkapa yigeze kuba arongoye Tanzania, abandi ni wahoze arongoye Botswana Festus Mogae, Olusegun Obasanjo yahoze arongoye Nigeria, Pedro Pires wa yahoze arongoye Cape Verde, hamwe na Kassane Outeumu yigeze kuba ari umukuru w'igihugu cya Île Maurice. Abakozi babiri tukiri kuri icyo gihugu nyine, abakozi babiri bakorera komite mpuzamakungu ya Croix Rouge Seychelles bari banyurujwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bararekuwe kuri wa kane nk'uko bitangazwa na Seychelles murambabarira. Abo bakozi bari banyurujwe mu gatondo ko ku munsi wa gatatu w'indwi iheze itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu, aho bari hagati y'agace ka Kirumba na Beni mu karere ka Rubero mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Ubwenegihugu bwabo ntibwavuzwe. Abo bakozi bari mu murwi w'abandi bakozi ba Seychelles bariko batanga ifashanyo ku miryango ibihumbi bitatu yasinzikajwe n'intambara zibera muri ako karere. Seychelles imenyesha ko yaciba irahagaritse ibikorwa muri iyo ntara ya Kivu y'Uburaruko gushika babonye ko umutekano wabo utazosubira guhungabanywa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yagenye umushingwamanza umuavoka azomubera umuhanuzi kandi akazomwishurira ibibazo by'umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller aherutse kugenwa ngo akurikirane amatohoza ku byagirizwa abegereye Perezida Trump n'imigenderanire baba bafitaniye n'Uburusiya. Iyo ngingo ya Mike Pence ije ikurikira iyo ya Perezida Trump nawe haheze indwi nkeyi agenye umushingwa manza Mark Kasowitz ngo amufashe muri ico gihuhusi c'ivyo bakekwa ko n'ubutungane. nimugihe kandi ibinyamakuru muri Amerika mu makuru biriko bishikiriza ari uko mushikiriza manza mukuru adasanzwe ariko aratohoza nimba by'ukuri Donald Trump yoba yagombye gutegeka ubutungane ibyo bukwiye gukora abategetsi batari bake mu biro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche aha muri Amerika bari ku rutonde rw'abazogirwa ko ayo matohoza. Abantu bane bagizwe n'abasivile batatu n'umupolisi umwe barafuye abandi umunani barakomereka mu gitero cy'umwihebyi cabereye ku musigiti w'abashiite i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan ejo ku munsi wa kane. Igitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu nk'uko wabyiyemereye. Icyo gitero gikurikiye ibindi byagiye bikorwa kuri uyu murwa mukuru wa Afghanistan muri uku kwezi kw'amafungo ku bayisilamu vyaza bitumbera amakartie abamwo inkewa z'abayisilamu mu bwoko bw'abashiite mu rwa mukuru Kabul tewe kandi mu gihe warucibuka abandi barenga 150 bishwe n'igitero nk'ico ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu guheze muri kartie y'abadiplomate. Muri Afrika naho abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 aribo bishwe mu ijoro ryashiriye kuwa kane mu gitero cagizwe n'abarwanyi b'umurwi Al-Shabaab mu buriro bubiri bugenderwamwo cyane ku murwa mukuru Mogadishu. Umuvugizi w'inteko zijejwe umutekano za Somalia yatangaje ejo kuwa kane ko mu bafuye harimwo abasivile 18 indwi muri bo n'abafasoni hamwe n'abagize igitero bose uko ari 6.
Urakoze haro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Mwana nyakumviza radizu ya Amerika lisamira nili Washington DC mkirundi no mkinyarwanda. Mwanya maku iyo mkarele tuyahere kumakuri yereke Burundi. Igi polisi chukurundi muntara kirundo chagirizi igi polisi churugwanda kubanda nyakutoro hile za Burundi bifuza kutahuka. Uyobo igi polisi abivuga afatia ku Burundi banki wekunjira mu Burundi bahungutse ku munsi wa gatatu Burundi bahavuye bemererwa gutaha iwabo ejo ku munsi wa kane. Bashitse ku mupaka w'u Burundi babwijwe ya Amerika ko bari bahagaritswe kubera batari bafite ibyangombwa by'impunzi. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Mu gitondo cyo kuri uwa kane igipolisi cyamenyesheje ko Abarundi begera kuri 13 bahungutse bavuye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bashika ku mupaka wa Gasenyinemba winjira mu ntara ya Kirundo ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Ayo makuru avuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyabahagaritse ariko abagore bagera kuri 2 bari kumwe n'abana 6 barabaca mu ryahumye barambuka. Twarondeye mu gipolisi mu Kirundo umwirondoro wabo bambutse turawuronka turaheza turasanga umwe muri abo aho yashikiye ni ku mutumba wa Kinyangurube komine ya Kirundo muri site ya Gaharo. Muregwa Venasia yabanje kubwira ijwi rya Amerika icyatumye afata ingingo yo gutahuka.
Twaravuye nyine hari twari turi twadufite ibibazo by'abana mu Rwanda aho bitayikire Mahama hanyuma nyine turadategeze mu nzira tugeze kuri Duwane tahagirira ikibazo cyo kutubuza kujabuka batuje kutubuka rero turageza nka 2 tukiri kuri Duwane ukuntu sinzi ukuntu nyine twavuye ngo turagira tusege reka twe twigira hajya hepfo batubwira ati nimutere ntuzanye mu biswale mubisubize mu Rwanda hariya intude Mahama.
Uwo mukenyezi avuga ko yaravye kukajisho igipolisi cy'u Rwanda araheza arajabuka.
Nawe nyine barambwira ati none twebwe se twari twaguhamagaye ngo muze kwicara ngaha kujya mwizanye nimusubiriye mwari muri mugende kuzana byangombwa tereze byangombwa badusabye iyo twari turi twabitanze cyari gifoto none ko twatikije ibintu byabo hari ikindi cyangombwa twebwe ko twarimo turizwa ngo nimusubire kenshi nk'atandigira kwiduha niyi Burundi umva ngiye kuduha ni Burundi rero ndendere badafata ndizi sei bara abanyarwanda nyine batwirukanye ngo ntitujabuka ngo dusubire twabituri kuduha ni Uganda n'ubu hari abandi twari twazananye mu gasinzi hano baturuka
abo bandi bahavuye bare kugwa barajabuka ni nabo babiye ijwi rya Amerika kuri uwa kane kumuhingamo icyatumye bahagarikwa
batwirukaga tafite cyangombwa ngo ndashaka kuza kwacatsa nk'umwe twifuje tuzanye tugusohoka nyine tusohoke mu Rwanda tuje mu Burundi
nyine cyo twaraje baradusubiza inyuma umunsi nyine bazinutse biva ku kibazo cyacu baca baraturungika nyine cyo turaza utagiye kubibaza ngo kwa Ndimare nyine batubaza ko twagiye kubisabisha tuvuga toya nyine ati twe twisanze nk'uko kwa dushaka gutaha twese ngo baca baradusubiza inyuma tumusubira mu nkambi naho turavuga ati twe nta tike dusiteyo dusubiza mu nkambi nshaka baraguma ngo bareka ku kibazo cyacu twumvise batubwira ngo nimuze mugende twe turaze
mwaraye he
turaye mu ku gipolisi hariya ahantu baciye batugeraho baraturi indara ku gipolisi
mu gisagara cya Kirundo ku gitero cy'imodokari zikorera ku mupaka wa Gasenyi Nemba twahasanze uwundi mukenyezi ari kumwe n'abana bagera kuri bane avuga ko ahungutse we yavuze ko yarenganye bimworoheye uno munsi
badusabye icyangombwa cy'impunzi turakibaha amashobora tureka turarengana
kubera ikintu nabo bandi byose bakabasubiza inyuma
twe tumvise ngo bari kumwe n'abadafite icyangombwa cyo gituma basubije inyuma kubera bwari bwije ngo babonye n'abatamuduka ari burunka icibazana y'indundi izo mpunzi zasubiye inyuma nizo zarimo zirabivuga
twarondeye buramatari w'intara ya Kirundo kugira ngo agire icyo bavuze ko ariko ntitwamuronse kuri telefone yiwe mu gipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ivyaraye bibaye kuri abo bakenyezi bigaragaza ko abarundi bari mu makambi basa n'abafunzwe komiseri Jacques Nizimbere avuga ko bitumvikana ingene umurundi ashaka kwitahira iwabo abanza gufungwa kubwiwe ati bigaragaza ko hakiri abarundi benshi bifuza gutaha mu gihugu cyabo ariko igipolisi cy'u Rwanda kikababera intambamyi mu gihe bahagaritswe kubera ko batagira ibyangombwa urongo igipolisi mu ntara Kirundo avuga ko bari kubarungikira igipolisi cy'u Burundi nk'uko bagize iminsi babigira aha tukabamenyesha ko abo bahunguka bahuriye kuri uwa kane ku mupaka n'abandi birukanywe batagira ibyangombwa bagera ku 82 abo bakiyongera ku bandi birukanywe mu ndwi iheze bagera ku 92 ku mupaka wa Gasenyi Nemba uja mu Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adres ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Komisiyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe itohoza ku Burundi imaze igikora yatangaje ko icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu gihugu mu cegeranyo cyayo c'intangamarara mu nama ya 35 y'ishyirahamwe rya ONU rishinzwe agateka kazi na muntu i Geneve mu Buswisi. Leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma icyo cegeranyo. Twavuganye na ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe ry'ishyirahamwe ONU rijejwe agateka kazi na muntu i Geneve, Renova Tabu. Atangura atubwira uko yakiye icyo cegeranyo
ico cegeranyo ni cyatangaje kuko igisa ni cegeranyo cyagizwe n'abahinga bawo ni bari bagenywe kugira baze gutohoza ibyo nyine bivugwa icyozo cy'agateka kazi na muntu ryavugwa mu Burundi hanyuma baraheza bashikiriza icegeranyo ico cegeranyo cyashikirijwe mu kwezi kw'icyenda kumwaka uheze ico cegeranyo rero kiraheza ciyamirizwa n'igihugu cy'u Burundi kuko cari cegeranyo kirimo ibinyoma bidahuje n'ize wabonye kandi abo bato abo barungitswe kugira bagire itohoza bari barunsa kanya ko kuvugana n'inzego z'igihugu bakaronka umwanya wo kuja hirya no hino nta hano na hamwe bipfuje kuja mu gihugu haba mu gisagara ca Bujumbura canke hirya no hino hagati mu gihugu hose baragiye ntacho babaye ariko baragaruka rero bashikirije icegeranyo kirimo ibintu bidasa n'ibyo babonye arico gituma igihugu cyo Burundi cyace cyiyamirije ico cegeranyo rero igihugu cy'u Burundi ntigigeze butangazwa n'icegeranyo cyashikirijwe no mosi kuko ataho gitandukaniye n'ibyashikirijwe n'ibyashikirijwe mu kwezi kw'icenda ku mwaka kweze.
Ariko abagize iyo komisiyo bavuga ko leta y'u Burundi itabarekuriye kuja mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ayo matoza kandi ngo itaborohereje mu kudakorana nabo, ivyo si byo?
Mu by'ukuri leta y'u Burundi ntiyigeze yemera yuko ntiyigeze yemera iyo komisiyo kubera yuko iyo komisiyo yagiyeho hahonyanzwe amategeko ategerezwa gukurikizwa iyo hariko harashigwaho amarevolution. Mu kwezi kw'icenda hamaze gushikirizwa cacegeranyo nakubwira ishyirahamwe rya Buraya ryaciye risaba yuko hoshigwaho ingingo ishinga ko hajaho komisiyo yigenga ijeje gutohoza ngikonyango ry'agatira kazi na muntu. Rero u Burundi muri ico gihe bwarasavye yuko bwo banza kuvugana na Union Europeenne n'ishyirahamwe rya Buraya mbere kugira ngo ibintu leta y'u Burundi bikiranegura muri ico cegeranyo cacashikirijwe bibanze bitosogwe gutyo rero hafatwe ingingo twumvikanye leta y'u Burundi yumvikanye ko nabo bari bariko barasaba yuko hajaho resolution ariko rero ntizigeze bija mu ngiro barankiye leta y'u Burundi gutyo rero baba bahonyanze ingene bigenda mwishigwaho ingingo bene izo leta y'u Burundi tigeze yemera iyo komisiyo.
Murakoze yari ambassador Renova Tabu aserukira leta y'u Burundi mwishami gishyirahamwe mpuzamakungu rijeje w'agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi. Turabashimiye
cyane.
Tukiri kuri inkuru, mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na Maitre Amen Niyongere yatanguye amubaza uko yakiye icyo cegeranyo.
Twashimye cyane iyo raporo y'intambwe amarara ihejeje gushikirizwa n'umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu aho werekanye neza yuko ubwicanyi buriko burakorwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 ari ubwicanyi usanga kenshi na kenshi abahohoterwa ubuzima, usanga abarimwo abagiriwe torture, ugusindikazwa ubuzima bwa kiremwa muntu, ugushurashuza ku nguvu abigeme n'abakenyezi, ubwicanyi bw'agahomera munwa, aho usanga abantu kenshi harimwo n'ibyo kunyuruzwa. Ibyo byose bakaba berekanye yuko mu matohoza bamaze kugira bamaze kuronka n'abaza kubabwira ingene ubwicanyi bukogwa, babona neza yuko harimwo bamwe bamwe mu nzego za leta hamwe n'abari mu gwaruka rw'imbonerakure ibigamye umugambo uri ku butegetsi.
Albert Niyongere, ministri ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi, kuri uyu wa gatatu yavuze ko iyi raporo idatandukanye n'andi maraporo yagiye asohorwa agamije gusebya leta y'u Burundi.
Ibyo biramaze kumenyerwa yuko uravye nyifata leta y'u Burundi irerekana neza yuko ifise ubwoba bw'ayo maraporo y'abahinga bigenga ariko arakoregwaho ku Burundi, kuko muravye ingene yanse yuko n'abahinga bo mu gisata cy'agateka kazi na muntu bahora bagendera amabohero azwi hamwe naho abantu bariko barabarizwa ngo gasanga aranse yuko bajya ba muriho komisariya droit de l'homme banda yakoreye ngo bariko barakora kubera bazi neza hari mabi akoregwa muri izo nzego z'inyamiramabi zahora zigendegwa n'abo bantu. Mwuravye neza ingene amaraporo yose y'amashyirahamwe mpuzamakungu y'amashyirahamwe y'abarundi aguma leta ivuga yuko amashyirahamwe ayo maraporo itayemera, birerekana neza yuko uko leta ifise ubwoba bw'ayo mabi ari karakogwa na bamwe mu nzego za leta. Ugacuraba n'ingene yafashe ikikura muri senare mpuzamakungu mpanabyaha, byose birerekana yuko leta ifise ubwoba bw'amabi ari karakoregwa abarundi akogwa na bamwe bamwe mu nzego za leta.
Biteganyijwe ko iyi komisiyo izatangaza ku mugaragaro raporo yayo ya nyuma mu kwezi kwa cyenda, nyuma yaho azakurikira iki?
Inyuma yaho iyo raporo izokwerekana neza yuko ivyerekeye gatya kazi na muntu, hama yongere ishobore gushengeza mu butungane uwo wese azoba yaravuzwe muri ayo matohoza yuko afise uruhara mu bwicanyi mu guhohotera kiremwa muntu byakozwe mu Burundi. Nicyo gitandukanye amakomisiyo yagiye arajyaho hamwe n'iyi ishyira matohoza ku Burundi, iyi izoshengeza mu butungane abo bose bazoba babonye yuko bafise uruhara mu bwicanyi no guhohotera kiremwa. mamuni.
Metre Armel Niyongere tuvuganye uri Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi turagushimiye cyane kubwa kanyu ha iradijwe rya Amerika.
Murakoze cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ubwiza rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika i Washington DC birabandanya. Mu Rwanda Sentare nkuru ya Gasabo yategetse ko Musenyeri Sibomana Yohani yahoze ari umuyobozi mukuru w'ishyengero rya Pentecote mu Rwanda afungwa imyaka 30 ntazotoro ku butungane bari bandanye n'amakuru ya Amerika Asunta Kaboyi
mu masaha ashira saa 10 z'umugoroba umucamanza w'igwa Bishop Sibomana we yari yagaragaje ko adashobora gutoroka ndetse agaragaza ko afite indwara zikomeye zirimo diabete, indwara ya gute ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Uyu wahoze ari umuyobozi w'itorero rya DPR mu Rwanda yasabaga ko yarekurwa, nyamara urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane rumaze gufata icyemezo cy'uko hari impamvu zikomeye zituma Sibomana Yohana akekwaho gukora icyaha. Urukiko ruvuga ko nk'umuyobozi mukuru wa DPR atari kujya asinya amasheke atabanje kureba neza icyo agiye gukora, ndetse urukiko rukemeza ko n'amafaranga miliyoni yahaye umukozi wa DPR ngo yaragamije ivugabutumwa bidafite icyo bivuze, kuko nk'umuyobozi yagombaga kureba neza imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Maze urukiko rukuru rwa Gasabo rutegeka ko yafungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Uwahoze ari umuvugizi w'itorero rya DPR mu Rwanda wakatiwe gufungwa iminsi 30 asanze mu buroko abandi batandatu bahoze mu buyobozi bukuru bw'iryo torero nabo bafunzwe bakekwa kunyereza umutungo w'itorero. Abo bayobozi ba DPR bose bafunzwe baherutse gusimburwa na komite nshya. Asunta Kaboyi, ijwi rya Amerika. Iki
n'amateka nacho kirabyemera hari kubanza gumvirizwe ejo ku munsi wa kane muri yo sentare ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha
mu birego byiwe umushinwa manza ava mu gihugu cha Sudan yepfo imbere ya sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yari yitwaje avuga ko igihugu ciwe cabonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano agenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashinga amateka baserukira ico gihugu Maître Wani Santino Jada yazanye ivyemezo vyerekana ko abashinga amateka bashasha baserukira igihugu ciwe bagenywe n'umukuru w'igihugu aho gutorwa n'inama shinga amateka y'ico gihugu Murubanza bwo kuri uyu wa kane uruhande ruserukira leta ya Sudan yepfo rwemereye sentare ko habaye amakosa ubwo ruhande rwa leta rwacerushikiriza sentare urwandiko wemeza ko amatora y'abashinga amateka baserukira ico gihugu agiye gusubirwamwo vuba Mowu Atsian Kor n'umunyamabanga mukuru w'igisata kirabe vyerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri ico gihugu
We had realized some of the irregularities that may have not been strictly
Ati twarabonye ko hariho utunenge twabajemwo kuva mu ntango mu gutora abashinga amateka hama twemeye gufuta iyo ngingo y'umukuru w'igihugu kugira ngo bisubigwemwo ubi mibonano igiye gukogwa mu mpande zose zirabwa n'ico kibazo maze utwo dukosa dukugwemwo gucyo inama shinga amateka ikora amatora ku mugaragaro ubu ntibare bwabe abashinga amateka naho bari bagenywe n'umukuru w'igihugu hashobora gutorwa abonyene canke hagatorwa abandi ariko byose bigiye gusubigwamwo
but we are going to do it again yes the elections will be started afresh
Maître Wani Santino Jada nabo bari kumwe mu kwitwarira leta ya Sudan yepfo bakiriye neza iyo ngingo
they have revoked the decree made by the president and they are ready to go and conduct
ati ko bemeye gufata iyo ngingo y'umukuru w'igihugu hama bakemera no gusubiramwo ukunde gusha amatora y'abashinga amateka natwe twaciye dufata ingingo ko duhevye ibirego byacu kuko nico nyene twashaka ubu twibaza ko aya matora azokurikiza amategeko agenga umujyango wa Afrika y'ubuseruko icyo nsaba inama nshinga amateka nuko yogira amatora koko yizewe hanyuma gatogwa abantu bazima bashobora guserukira igihugu ntibashire imbere inyungu z'umukuru w'igihugu Salva Kiir ahubwo bashire imbere inyungu z'igihugu n'iz'abanyafrika y'ubuseruko bose ariko nubu nibatatogwa tuzoca dusubira kwitorera leta muri yo sentare
to petition the election in the court again
mubari ko barafasha kuburana uwo mushingwa manza harimo nabaharaniye gateka kazi na muntu Maître Donald Deya atwarunane rw'abashingwa manza muri Afrika Union Panafricaine des Avocats avuga ko ugo rubanza ari nk'icigwa gihawe abanyafrika y'ubuseruko bose
mara nyingi sisi wananchi tunajifanya wanyonge wenyewe tunaweza kudhulumiwa ama haki kukiukwa
kenshi twebwe abanyagihugu nitwe twiya ku burenganzira bwacu amategeko araho nyangwa tukarenganywa ariko tukaguma kamere no muri Afrika y'ubuseruko ko azo bitaba ivyo yo mate gese zatumye mu ndwi zibiri ziheze sentare y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko kwabashinga amateka bashasha b'uwo mujyango bigore bikiriko kuko nahubwo rubanza rutari kuba rwashingishijwe inama ashinga amateka ya yase tazobavuka n'igihugu cyo eza gutora abashinga amateka bashasha bagiserukira Pierre Claver niyo yarusha kubwijwe rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Just a radio free.
radio ya Amerika
Thank you.